Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti zacu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ni ku murongo migufi imetero 2541 muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 igisoro. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umugabane wa Afrika na karere ka Caraïbes byagiye hamwe kubijanye no guhabwa indishyi y'akababaro ku mabi yakozwe mu gihe cy'ubucuruzi bw'abanyafurika bagize ngo bacakara ku mugabane w'Uburayi na Amerika gushyiraho iyo sentare biriko bitera bishyigikiwa cyane mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika n'ibyo mu karere ka Caraïbes. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashigikiye umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU uyoboye ako kigoro. Umugwi ntayegayezwa w'ishyirahamwe ONU werekeye kwihweza ikibazo cy'abantu bafite amamuko ku mugabane wa Afrika. UN Permanent Forum on People of African Descent washikirije icyese cy'imviro cyo gushyiraho iyo sentare idasanzwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye. Ububasha bw'iyo sentare ntiburatangazwa. Nyamara uwo mugwi wa ONU wasabye mu cegeranyo cyawo cy'agateganyo kw'iyo sentare yo kwihweza ikibazo cy'indishyi y'akababaro ku bantu bagizwe bacakara kubasinzikajwe n'intwaro karyanishya imiryango ya apartheid iho nyabwoko n'intwaro ya gikoloni. Abashigikiye ishyirwaho ryo sentare barimo ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu karere ka Caraïbes CARICOM mu mfunyapfunyo ibigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bakaba bariko bakora kugira bashigikigwe kurushiriza n'ibihugu bigize ishyirahamwe ONU ku ciyumviro cabo. Abashigikiye iciyumviro cyo gushyiraho sentare mpuzamakungu idasanzwe ku kibazo cy'indishyi y'akababaro kubagizwa bacakara bavuga ko yofasha gushyiraho amategeko agenga icyo kibazo. Yamara abagwanya ico cyumviro batangaza ko amareta n'inzego bihari muri iki gihe bitobazwa ikibazo cy'abagizwa bacakara cyabaye haraheze igihe kirekire. N'abashigikiye ico cyumviro baremera ko gushiraho iyo sentare mpuzamakungu igenewe ikibazo cy'abagizwa bacakara bitazokoroha. Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Tukaba twatumiye Ildefonse Lumumba umuhinga mu vya politike akurikirana amateka y'isi na Pierre Claver Nsengiyumva umuhinga mu vya politike nonoso ivyereke butungane bwo mu gihe cy'inyuma y'intambara bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Amahoro.
Nagomba mpere kuri we Pierre Jean-Pierre Rame Pierre Claver Nsengiyumva iki cyumviro cyo gushyiraho iyo sentare mu kibona gute?
Izoba ijejwe kurondera kutunganiriza cyane naho igihe cyarenze mugabo abantu bose bariko basaba yuko kuboneka igikorwa kugira ngo abakoze uruganda rw'abantu ijya myaka yo mu 2000 n'amajana n'atandatu n'amajana indwi n'imyaka yindi yakurikiye ko bashobora kubazwa bagashengezwa n'icyumviro cyashyikirijwe jewe nibaza ko bakishikiriza ahubwo mbere banatibye kuko sivye imbere shere hari yakozwe bibi cyane ibijyanye no guhohotera agateka kazira muntu nk'uko no mu nyuma mbere makungu yose yiremeje mu mishyimba ya 1998 ico yise declaration y'isi yose yemera kugijanye na kubahiriza data y'akazi na muntu. Muri iyo declaration rero baravugamo cyane ko ata muntu n'umwe ari kuriwe kugira uwundi umushakara cyane umugerego cyangwa umu esclave umugurano. Rero nibaza ko ubu n'igihe ngira nubwo bagize batebye n'igihe ariko n'ibihugu byabikozemo byabigizemo uruhara bitegerezwa kwemaza nabyo nyine ko hariho ibizakozwe hama bakaraba ingene boja hamwe n'abandiko barahagaraza inyungu z'abihugu byahohotewe ingene bashobora gushika ku buryo bwumvikanire butandi shirakaro cyangwa ibindi.
Ariko vyerekeye nawe Lumumba Ildefonse ico cyumvira cyo kujya iyo sentare yo kwiheza ikibazo cha banyafrika bagiza acakara ku mugabane w'Uburayi na Amerika mubona mukivuga kwiki?
Ni cyumviro cyiza byo bari bintu byiza cyane aba ibihugu byakuremo abacakara cyane abagizwe abacakara barishwe indishi y'akababaro kuko harabaye akarenganyo harabaye protestwa harabaye ibintu bitabaye byiza ku bacakara no ku bihugu byakuyemo abacakara. Gusa ikibazo nibaza iyo sentare imurenzwa abantu babiri ni bande bazobazwa ibyo bintu ni bande kuko numvise muri introduction watanze mu ntangamarara wavuze yuko ngo ibihugu byagize n'uruhara muri ubwo bucakara ngo ko bidakwiye kubazwa icyo kibazo. Rero ndibaza ni bande bazoburana muri iyo sentare.
Ni kiracyari cyumviro gushika ubu baravuga ko iyo sentare ntibiramenyekana ingene izotunganywa ikugene izokwiga ico kibazo bavuga ko kugira itangure gukora ko bizofata hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 yamara ni kibazo kirajishinga ibihugu byo muri Afrika no ku mugabane wa Caraïbes bikaba binashigikiwe cyo cyumvira ko cyo gushira iyo sentare na leta zunze ubumwe za Amerika n'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU kumenya rero ingene izokora n'ingene izovyifatamwo ngira bizomenyekana muri iyo myaka imbere ko itangura gukora. Ariko icyumviro ku bwanyu mugabo mbona ari cyiza. Aro Lumumba ni huri?
Icyo cyumviro ni cyiza cyane turagishyigikiye ariko twibaza ko kuba yigwa neza y'ukuntu ibintu byogendana n'abantu bahabwa indishyi y'akababaro mu buryo kumbure imitima yamerewe nabi kubw'icyo kibazo cy'ubucakara. Nibaza ko kandi byo natuma haba ubwiyunge cyangwa sinzi ukuntu uvuga ijambo ryitwa reconciliation hagati y'ibihugu byagize n'uruhara muri ubwo bucakara na twebwe abanyafurika na Caraïbes babaye cyane n'icyo kibazo cy'ubucakara. Nibaza ko ariho imitima yokoroha igasebe ikavuga ati ibyo bintu turabishimye kandi ababigize nk'uruhara bakoze igikorwa cyiza ndetse n'imbabazi zikaboneraho no gutanga.
Pierre Crave wibaza ni kubera iki abasabye ko haba indishi yakababaro ni ibintu bimaze igihe bisabwa kubagizwe ko ningaruka nubwo bucuruzi bw'abanyafrika baje kugirwa bacakara ku mugabane w'Uburayi na Amerika ariko ibihugu byabigizamo uruhara byagumye binanata ubu kuba harimo ibiri ko biremera ko ico kibazo cyo kwiwezwa mwibaza ko hazogera igihe ivyo bihugu bikemera ayo mabi yakorewe abanyafrika bagizwe bacakara canke bizovugwa niyo sentari ishigweho mugabo nivyo yoshika ko ntibishigwe mu mwiro
urakoze je ndibaza ko ibyo two biraba cyane cyane mu ntumbero zibiri kimwe nuko bavuze bati abo bambaje kusaga gushyira icyo cyumviro cyo kuri iyo sentare nukuraba bo babirabye ari nk'ibyo kubariza agatsira akazi na muntu abo baba bavuga bati ibi bintu ntibikasubire kuba na bimwe burya nuko abantu kenshi baraba ko abantu bagurishijwe kuko nukuraba n'ingene batwawe bavugana muri afurika gushika iyo iyo babadaye iyo hawashika amerika mu maro tubu gutwara zungu kuko hariho ibihugu byari biriho hari abantu bahaba kuvuga ngo hariho ibyabaye mu nzira bafiteyo ingene bafashwe ibyo byose n'ibintu harimo ihohoterwa ry'agatsira akazi na muntu mu ntumbero ya kabiri nayo ni ukuraba mbega bifiteho ibyo bihugu uwo munsi hari ibihugu bihari byagiriwe amahirwe n'abo bantu bamerewe nabi ni ukuvuga ko bafitse barabakoresha ibikorwa byinshi cyane barabima reka no kuri barakora ibintu kuri mishikire y'ibintu batigeze kurimwa cyangwa kubasukura ibintu mu byo bintu byatungishije ibyo bihugu aho babajyanye ariko bo ntandishwa baharonka bivuga rero yuko iyo bavuye basize imiryango basize ububabare nk'uko mugenzanzi aje kubishikiriza ko ariho imitima yahungabanye kandi ivyo nubwo uwo munsi bashobora kuvuga ngo ni ngo byabaye kera bigendera mu mitima y'abantu abavutse hariho ivyo baza nyene bafise mubabaro w'agahinda ababyeyi babo bari bafise iyo byose birabaho hanyuma ariko rero ikibazo uwo munsi ni kuvuga ngo mbega iyo ivyo bintu nivyaba intumbero ni iyihe je nibaza ko intumbero ari iyo kugira ngo ntibizokwigera bisubira kubaho ku isi ko hagira abantu badandaza abandi ko abantu bashora abandi ko abantu bagiriza abandi nabi muri ibyo bintu rero harabayemo icyo bita le crime contre l'humanité cyangwa ibyaha by'agahomerabunwa bigirirwa abantu bikozwe n'abandi bantu basangiye ubwenge basangiye no kwiyumvira ni ukuvuga ngo ubu rero igihe kigeze nicuko ibihugu byose umunsi biva mu majambo bikemanga ni ukuvuga byose navuga ngo indishi y'akababaro bateza gutanga iteza kuba mahera gusa oya ariko cyane cyane n'ikintu cy'ikimenyetso aho bemanga nimba bazoshyiraho nka monima bavuga bati aturemera yuko ariho abantu baguye nibaza ko muri Amerika mbere hari aho byatanguye hamwe hamwe mugabo si ku banyafurika mugabo nko kuri bajya abantu babaye hariya babo bita ba Amerindiye byatanguye ubu no muri Canada aho bemera yuko bononewe cyane mu mibereho yabo mu mico yabo mu butunzi bwabo ngene biyumvira hamwe bononewe n'ayandi madini yaje canke abandi bantu baje kubagira abashakara rero nibaza ko ubu n'icyo kintu cyo kwiyumvira ko aho abantu umunsi uvuga bati iyo tribunali niyabaho iyo sentare niyabaho izoraba ibyo bibazo byose muri iyo mice yose ntizoraba gusa ubutunzi ntizoraba gusa indishyi ifatiye ku mafaranga ntizoraba ingene bashobora gusubiza iteka abantu babanje kwemanga umunsi barabaza ko byagizwe n'abantu ba kera kuko abantu ba kera bafite aho bakomoka bafise aho bakomotse ko rero aho babakomotse ko bateza kwemanga yuko ibiteso n'agahinda byagiwe abandi nabo bategerezwa kugira icyo bakoze kugira ngo mbere nange kandi ku ibyo bintu bitazosubira kuba. Murakoze.
Ada Ben Hatungimana, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagara uri hema?
Banyita Hatungimana The Ben, nkaba ndi mu Burundi, nkaba ntuye ngaha mu gihugu cya Kenya.
Urafise ikibazo ubaza cyangwa icyumvire shikiriza kuri iki kiganiro?
Nari fite icyo shikiriza gitoya.
Mugishikirize?
Yego. Mu bisanzwe icyo nashaka gushikiriza ni ibibazo nyine bagenda ba Afrika igenda igira reclamation ivuga ngo yarakoronijwe ngo harabaye ngo ubucakara ibintu byinshi bitandukanye, ariko rimwe na rimwe tuzure tugende turaba ibyabaye muri kahise twongere turabe n'ivyubu. Sawa mu gihe cyahera sawa baradutwara kandi mvuge ati barabatwara kuko jeho ntabwo nahinda nahari, ariko sawa badutwara ku ngufu icyo ntawe ugiharira tukagenda mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ariko tugiye kuraba iyi saha hariho ubukoloni cyangwa ubucakara buri indirect, umuntu umengo ntibubonesha amaso ariko bigenda bigaragara. Ari nayo mpamvu nagira mvuge bati nabo bazungu cyangwa abo batugize abacakara muri kiriya gihe ko Afurika ikwiye kuraba ikaba cy'inkoni ngufi, kuko iyi saha abanyafurika basigaye bashaka kugira abacakara bo nyine ubwabo bakabyipfuza kandi bitagikunze mu gihe kera barogereta kubona bajyayo kuko kera batwagwa ku ngufu.
Murakoze. Mwamwishura Ildefonse, icyo cyumvira mu kibazo kuko ashikirije ya arabaje ayavuze ngo ivyabaye kera n'ivyabaye ubu ngo umuntu yofatira kubi biri ubu avuga ngo kera abantu bajanwa ku nguvu ngo ariko ubu ngo hari ubucakara n'abanyafrika ngo ngo babwira ku bwabo ngo muri ibi
umuntu jewe numwishura cyane noterera no kumwongereza icyumviro muri ubu buryo. Urabona ubucakara bwari bufite intumbero y'ibintu bijyanye n'iby'ubutunzi, ibintu ekonomiki bijyanye n'ubutunzi, kubarimisha, kubakoresha mu nganda zabo cyangwa mu mirima yabo kugira ngo ubutunzi bwabo bantu bakora ibyo by'ubucakara kugira ngo batunge. Ariko ubu muri kino gihe ubu ntibo bagiye bifata abantu ku ngufu, ariko ibintu bijyanye n'uvuga gucura bufuni na buhoro ibihugu bya Afrika byabandanije muri mu bundi buryo ubu ntibagikeneye amaboko y'abacakara. Barafise amahinguriro, bari amamashine, ibyo birabikora kumbure bagakoresha abantu bakeya, ariko kiyagiye bakoresha cyane cyane minwe. Ubu barafise amamashine arima, ubu nta kibazo. Ariko ubu gucura bufuni na buhoro ibihugu bya Afrika mu buryo bwo kubatwara ibyo batunze biracabandanya. Rero jewe navuga ngo ubu harageze ko ibihugu biteye imbere, byateye imbere kubera ibintu by'ubucakara, biyumvira no ku iterambere ry'ibihugu bya Afrika byabateje imbere mu buryo ubu n'ubundi. Nicyo gituma ubona hariho ibibazo bitandukanye nakoresheje imvugo y'indengarugero. Ubu ibihugu bya Afurika birashaguriye cyane abazungu, ibihugu biteye imbere kubera ko birabanyunyura, sinzi ko tuza kumvikana kuri kino zenya. Ubu biriko biri ariko arabamwo ama revolution.
Yego gato
ababirabure ubona bakina ni kibazo karasizume cyari akwerma usanga n'umujwera umutinyi w'umupira w'amaguru bamubwiye ngo n'umwirabura agatabura iyo ni complexe imvawam ugasanga jewe mbariye ngo n'umwirabure jewe ntacyo byombwira ni kulere y'umubiri wanje kandi ndayikunda umbere ngo mwirabure rero hari n'ibyo bintu mu buryo bw'ibishyika byarakomeretse rero ibyo bintu bizozana n'ibindi bibazo mu nyuma icyo kibazo batagihangayitse cyane baraba ukuntu basungusha mu buryo bwiza ngira ngo nibyo bikomere byokera ari ibintu bikagenda neza hagati nyamana.
Murakoze. Dufite ku murongo kandi nteze ibyayo Antoine, uratwumva? Halo? Halo, nteze ibyayo?
Yego.
Uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uhamagaye urihe?
Mu Rwanda mu majyepfo muri Nyamagabe.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza?
Ndagifite, mfite utubazo twaba nka dutatu.
Yego.
Icya mbere, urwo rukiko uzajyaho ryari ko n'ubundi rwari rukenewe ko numvise muvuga ngo ni nyuma y'imyaka itatu cyangwa itanu?
Ndabumva.
Ko mwumvise muvuga ngo ni nyuma y'imyaka itatu cyangwa itanu, ubwo nyuma y'iyo myaka n'ubundi ntibizaba bigiye kera, hanyuma abakeneye ubutabera ntibabubone? Icyo ni icya mbere.
Ndabumva, muce ku ijambo.
Hanyuma icya kabiri, ese urwo rukiko ruzashyirwaho nande? Ni abanyaburayi, ni abanyafurika, ni abo muri Amerika, se aho muri Karayibe ko abagizweho ingaruka kandi bakorewe icyaha ari abanyafurika? Ubwo nabyo ndibaza, hakagombye kujyaho, hakagombye gushyirwaho n'abakorewe icyaha? Ni bande icyo gihe bazarushyiraho?
Murakoze.
Icyo ni icya kabiri. None icya nyuma ruzakurwamo na bande? Ko nzi ko abantu bose bari ubu ngubu babyumva mu mateka, ruzashyirwaho na bande? Ruzakurwamo na bande bazaba babihugukiye barabikoze? Murakoze.
Murakoze, ndabashimiye. Pierre Clave mu mwishura Antoine.
Birumvikana cyane. Mugabo tuno ngo umenyesha n'uko ibihugu amateka yabyo arabandanya, naho mbari imyaka itanu cyangwa irenga urwo rukiko rutaracirwa, iyo senta ritaragiraho, ntibibuza ko igihe icyumviro cyo kuyishyiraho cyemewe ndetse kikanaganzwa ku kibazo gikurikira kidashyirwaho na bande, dushyirwaho na shotini bisabwe ibyo bihugu. Ibyo bihugu rero byaramaze mbere no gushyigikirwa na Amerika, yarashyizeho, yaravuze yuko ibyumba ibishyigikiye kuko ni wanashaka Amerika muri ibi cyane ibindi bihugu nk'Ubushinwa cyane nk'Urusiya bihugu bitazwi n'ibyagize twita abakoloni ibyabaye abakoloni bo gukoloni za Afurika ngo bashobora gusobanukirwa bati twebwe mbere nta nibyo twagize nta ruhare twagize mu kugura abantu kuko bo bashobora bati twe muri Amerika twabyitse igihugu cyakozwemo n'abandi ngo bazanywe n'abandi urumva bakavuga bati rero twemera ko ibyo bintu bitaribaye neza hanyuma mbere bakashobora no gutanga n'intumbero hakiri kare bati bibaye ngombwa turashobora gutanga indishyi y'akababaro icyo ni kimwe cya kabiri nacyo iyo umuntu avuze ngo abazokora muri iyo sentare ni bande barashyiraho umugwi nka kujya bashyizeho amasentare yandi abaciye imanza zikomeye nk'irya ryo mu Budagi igihe hari habaye bijya byiyumviro by'abanazi hamwe na n'ihonyabwoko ry'abantu bo muri Israeli hamwe n'ibindi bihugu mbere byatakarije abantu benshi hariho umugwi washinzwe tribunali zabaho y'Nuremberg mu Budagi hanyuma baraciye imanza abantu ibyo rero birumvikanwa ko bagashyiraho abantu bakavuga bati aba nibo bazokora izi bazohagararira abazosasa muri iyo sentare hanyuma bakiga ibyo bintu nibaza rero yuko igisigaye ari kumenya nk'uko nawe nyarabivuze n'ibyari bizoba hanyuma igihe bizobera nabihereye ko bizoba mugabo ikiyiza ni uko n'icyo cyimbiro cyotangwa hanyuma bakumvikana n'ingene bizogenda kuko habaye n'amananiza menshi naho nyine ibihugu bishobora kuba byarabigizemo uruhara nk'ibihugu by'i Buraya cyane cyane birashobora kwanga cyangwa bigashyiramo inzitizi nyinshi ubwabo twese dufatiye kujya na hereye ko yuko atambura undi umwe kuri kugira uwundi muntu umucakara kandi bikaba byaramaze no kwemerwa n'inama ya undi yose kuva muri 1998 akaba na desperasiyo yabaye mirongo irindwi n'umunani ni ukuvuga n'ibindi byagiye bitarinyanyurwa ni ukuvuga ko birumvikana neza ko birashoboka ko bakomera kuko ari rero ikintu cyabaye kiri kuri Afurika hanyuma bakarengera yuko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bemanzwe hamba bakinge yuko ibyo bintu bitazo kugera
murakoze tubise kandi ku murongo wa telefone low abiding citizen uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda kandi ndabaramukije
ikibazo icyumviro
ni ikibazo nshaka kumubaza nibyo koko abanyafurika cyangwa se abo mu birwa bya Karayibe twakoreye wenda iki kibazo cyo kugurisha abakurambere bacu bajya guteza imbere ibihugu byabo ariko uyu munsi natwe ubwacu ntabwo twumvikana ibihugu bya Afurika ntabwo twumvikana kibaza uku kutumvikana ko ibihugu bya Afurika ntabwo bizaba intandani mu gutanga ubuhamya n'ubwo rukiko kuko impamvu ko gukira Afurika yunze ubumwe byararenganye ahantu iwacu mu karere wenda ka Afurika y'Iburasirazuba Afurika yunze ubumwe nyine mvuga ni ukugira Afurika igihugu kimwe ngo byitwe United States of Africa ahana byarananiranye perezida ugerageza kuzana igihugu ashaka kwigobotora abanyaburayi bagenzi b'abanyafurika baramwanga nawe nyirupfu Kadafi yatuye nawe nyirupfu Emery Patrice Lumumba yatuye arwanya azabaniwe n'abazambimwe be n'abandi benshi twababwira nk'abanye politiki bari bakomeye muri Afurika nko muri Afurika y'Iburasirazuba urabona ati ibihugu bitanu ariko kumvikana byaranze ifaranga rimwe ryaranze kandi rimaze imyaka ine ritekerezwaho bwibaza uku kutumvikana kw'ibihugu bya Afurika ntabwo bishobora kuzakoma mu nkokora mu gutanga ubuhamya n'ubwo rukiko murakoze
ndabashimiye hari umwumva mwa mwishura law abiding citizen Lumumba ntidufise ku murongo wa telefone Pierre Claver sengiyumva wo mwishura
Jena navuye ko nsubira mu kibazo kubajije
arabajije kutumvikana ku bihugu byo muri Afrika ko bitazoba intambamye kwishirwaho giyo sentare
murakoze kutumvikana ku bihugu bya Afrika nibaza ko navyo nyene baravyumviriye ariko cyane cyane n'amasitamwe amwe ajezwe kugwanya agatega kazina muntu yabigizemo uruhara cyane kugira ngo ico cimbiro gitebe gitambuke kiduga gishike hejuru hanyuma ikindi no kumuremesha kuko umwe ashobora kubyanka ari ku butegetsi hanyuma akabaho n'abandi bashobora kuba bafite ibyimbiro bitandukanye hanyuma nuko nakubwiye ngo birashobora guhinduka hanyuma n'uwo nyine abari kuri ubwo butegetsi bivanye n'inyungu ngira z'igihugu yabyumvise neza azoshobora kuganira n'abandi bakuru b'ibihugu bavyumva hanyuma Afrika ize ifite icyimviro kimwe kivuze kiva niwanashaka mu bumwe bwa Afrika muri Union Africaine hanyuma bakashobora gukorera hamwe kugira ngo batore inyishu ya icyo kibazo kuko icyo ni kibazo gikomeye ejo utabyemera bishobora kumushikira gusanga iyo gushyiho n'icyo kizizo ngorane hari uwari yahize gushikiriza icyimviro avuga ati hari n'igihe mbere byoshika ugasanga hari n'abantu muri ibi bihugu nyene biriko abantu ariko barakora bakoresha abantu nk'abacakara nyene ibyo rero ni ukuvuga ngo ibihugu bibizi bibibona hariho bimwe bimwe mbere bituma habaho n'amarevolution cyangwa guhindura inzego zirongora ibihugu kubera ko hariho abantu baba babona ko ibihugu byabo byihoreye abantu bariko bamererwa nabi niko kumuremesha gutyo ndamubwira ko ibi amahistwari y'ibihugu akahise k'ibihugu hariho byinshi bibi byabaye mugabo ikibazo nuko hariho abatemera na gatsoko byohera gutyo abantu babikoze batabibajijwe ubaje imbere y'intahe cyangwa babaserukira cyangwa nabo basize bakavuga ku mugaragaro bati ukuri baragaraguye
murakoze radio y'ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku cimvura cyo gushyiraho sentare mpuzamakungu ijejwe gutohoza amabi yakorewe abanyafurika bagiye kugirwa bacakara ku mugabane w'uburaya na Amerika nkaba ndi kumwe n'abatumire Pierre Clavence Ngiyumva hamwe na Lumumba Ildefonse bose bakaba arabahinga muri politike mu ntamba myizivugwa inzitizi zihari kwishigwaho gicyo gyo sentare n'ukwiga ico kibazo aravuga ko byose bizova ku kugene ibihugu byagize uruhara muri bwo bucuruzi bw'abanyafrika ko bizova ku kugene bazo bashaka gukorana n'iyo sentare no gutohoza ayo mabi yakozwe n'ingaruka yagize kubabikorewe harabandi babona ko ibyo bintu byabaye kera ko kumbure ni vyemezo byo kwerekana ivyabaye bitazokoroha kutohoza abandi bakavuga ko atamuntu yabigize mu ruhara buno nyene canke inzego no vuga abantu ku inzego ziracariho n'amasosiyete yabigize mu ruhara gakura mu inyungu ako bavuga ko atabantu barigize mu ruhara ico gihe bakiriho ibyo mwo bivuga kwiki Lumumba
America muri bijye bigwaje Caraïbe na Antilles bashitse guteko ta mati bari kabaze aza kubatora ko bari bafise uburyo bwo kuge bwo ku bari bafise uburyo bwo kugendera ku mazi buteye imbere ico ni kimwe cya kabiri amasosiyete yabikuyemo inyungu ashobora kuboneka jibani baza kubo bibazwa n'ibihugu byateye imbere kubera ubwo bucakara ibyo bikabibazwa gusa ni bintu bigoye gushyira mu ngiro mugabo rero bene kubikora igihe bobona inyungu bobikuramo kugira ngo bashumbure abirabure ibihugu bya Afurika na biriya bigwa bya Caraïbe abirabure bavuka mu miryango y'abacakara jyewe mbona ahubwo babiravye neza bobikuramo inyungu
kuko burya hari umugani w'ikirundi uvuga ngo ukora ikibi ukagisanga imbere, ukora ikizi ukagisanga imbere. Ibyo ni ibintu biri uko abasogokuru barabirabye barabigendereza basanga nuko bimeze. Hariho n'undi mugani w'ikintu uvuga ngo uvumwa na benshi ugateba ugatota. Gutota rero ni izo nyungu zo gukora ibibi ntushaka kubiroranya ngo wihane cyangwa ushyire ibintu mu buryo. Rero mu guhera heza njyewe nuvuga ko ibihugu byakoze iby'ubucakara bafite inyungu kubikora gufumbusha no gutanga indishyi y'akababaro kubo babikoreye. Reka mbe nagejeje ngaho fumbure.
Murakoze. Dufite Kazimir Sibo Rurema, uratwumva? Kazimir uratwumva? Alo Kazimir. Ego urihe? Uduhamagaye urihe? Alo uratwumva?
Ndamwumva.
Uhamagaye urihe? Uhamagaye urihe Sibomana? Sibo Rurema. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko turavuga ku kibazo cyo gushiraho sentare mpuzamakungu yo kurikirana ikibazo cy'abanyafrika bagizwe abacakara ku mugabane w'Uburaya no ku mugabane wa Amerika. Bavuga ko naho iyo ndishyi yotangwa bwoko yotangwamwo buryo yotangwamwo ari amafaranga canke ubundi buryo, bakavuga ko ataco vyohindura kubera bibaza ko ibihugu canke boronka ayo mafaranga ataco vyemeza ko yokoreshwa mu buryo bwiza. Mubivuga ko iki Pierre Claver?
Kimwe nuko abantu numva ntibashobora kubona ibintu kumwe birumvikana. Mugabo muri rusangi arashobora bumvikanye ku cyo bita indishyi y'akababaro. Hariho bamwe bo bakeneye kubona yuko ibyo bihugu byotanga uburyo. Icyo rero abantu bomenya ni uko ayo mafaranga niyo yotangwa ni ukuraba yuko yokoreshwa by'ukuri agacungegwa ikoreshwa ryayo kugira ngo igikorwa azomara kizoba kizohora kibutsa abantu ko hariho iteka ryabo ryaraho nyanzwe, hanyuma abantu barasubira baremanga ko bagize nabi barasaba imbabazi. Nk'ibyo bashobora gukora nk'ibyibutso cyo bita memorial cyangwa bagakora nk'ishure kizokwigisha kazoza kito imbabazi kahise, hanyuma muri kazoza abantu bose bakazohaca bavuga bati ibi hari igihe cyabaye ubwa mbere, hariho igihe abantu babyanse, hanyuma hari igihe ibintu byahindutse, hamba bakavuga bati ni intango nshasha. Ikibi si uko haba ingorane, ikibi ni uko ingorane idahera cyangwa idatorerwa inyishu. Hanyuma ikindi ni uko abo ibyo bihugu byabitungiyemo hariho ibyo abo bantu bakoze, hanyuma kandi abantu bashobora kuvuga ngo mbega kubimenya gute, biroroshe cyane abantu bagombye kubidindiza abo bidindiza mugabo mu nyuma byomenyekana, kuko hariho ibyanditswe, hariho ibitabo, hariho amarishize, hariho abavuze kuri icyo kibazo kuva kera muri iyo myaka haciye imyaka amajana n'ayandi babishyigikira babivuga babyita amamisiyon, bavuga yuko ari ibikorwa byo kuzana ubwenge cyangwa gusirimura abanyafurika cyangwa ko bavuga ko abo bantu bari bijuju, hari ibintu byanditswe. Ibyo byose rero ni ukuvuga ko uno munsi singa kurondera inda mu muzo, ariko ni ukuvuga abantu babishatse batanze igombye kwemera yuko ari byakozwe bibi, ni ukuri abantu bazorondera cyane binjire bimbe cyane, hanyuma mbere bashobora no gusaba ibirenze. Ikintu kimwe nagomba kumenyesha kandi ni uko iyo ibibazo nk'ibyo bibaye nuko abantu babona kimwe gusa babona gusa ngo abantu baragurishwe ngo baratwawe mugabo ntibibazo bubabare buri muri icyo gikorwa kibi n'ibintu bibi cyane ariko n'abandi nabo banezerewe nuko bakuze bakurira mu bintu by'abandi mu nguvu z'abandi abantu bakubitiwe muri ge mirima bafiriyeyo bagiye mu ntara batazi bahura n'indwara nyinshi batari bazi ni ukuvuga ko abantu iyo bariko barabivuga hariho abavuga ngo ibyo ni bya kahise oya ariko iyo hariho abantu bagerageza kwibuka ikintu no kugira ngo icyo kintu ntikizosubire kubaho ku bandi bantu no kuvuga rero yuko indishi ni niyo nyene yuko muri kazoza abantu bazoba bashizeho ikintu kivuga ko ibyabaye ntibigasubire kuba murakoze ndamwebwe ko bitoroshe ko abantu bokwemera ngo bahore bahumirize kandi bazi yuko ku isi hari abantu bahari kandi ibi bintu bariko babivuga kuko ariho ibindi bintu bikorera abanyafrika bariko baragenda mu bindi bihugu ugasanga bafashwe nabi mu bihugu bimwe sinza kubivuga amazina mugabo ugasanga ntiba abantu bafashwe nabi ntibagira ibyangombwa ntibagira uburenganzira na bumwe hanyuma urumva yuko biriko biraza biriko biraba rero bavuga bati byabara byabagwa kera tudutarabye neza n'uburyo sura kugwa ahubwo reka babanze bahane cyangwa mbere basabe ko ababikoreze n'abababuye ko nabo bakomotse ko babyemanga hama bemere ko batazoza.
Murakoze. Tufise bizi mungu siri ya mungu Jean-Claude uratwumva?
Ndabumva.
Bizi mungu rihe?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu karere kamwe.
Ego ufise ikibazo baza abatumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Ego nashakaga ngo mbabaze nyine ese iyo ndishu izishurwa n'abande ese baba bashobora kumenya abantu baba barabikoze mu itegeko kuko numva byabaye kera ese ubundi iyo ndishu twebwe abanyafurika twagize nk'abacakara ku icyo gihe bizatumaririke se izahabwa iyo miryango yagiye ikurwa mu abantu bakajya kuba bacakara iyo ngiyo ndashaka ngo munsobanurire aho ngaho.
Murakoze. Yari Bizimungu siri ya Mungu Jean-Claude nachaka mu idefense mushobora kumwishura Bizimungu ariko arabaza iyo ndishi naho yotangwa ngo yohabwa imiryango yakozwe ko yagizwe ku ingaruka n'ico kibazo ngo yohabwa abande. Uratwumva idefense? Mwe mura mwishura Pierre Claver.
Ego nibaza ko icyo kibazo abajije nacyo kirakomeye kandi ni cyiza. Ni kuvuga ko abantu baragira babaserukira hazobaho nk'inani zizoba mu bibyo bihugu cyane cyane dufata nk'ayo ni kumenya naho bavuye benshi niyo muri ivyo bihugu ngira vyo muri Afrika y'uburengero y'uburengerazuba aho rero no kuvuga ko benshi barazi babifise no mu mateka yabo barazi n'aba niyo bavuye abo bavuyemo ngo mu Nigeria baravuga ko harimo abantu benshi bo mu bwoko bw'abayoruba hariho no muri Cameroon babamireke cyangwa ikibobo barafise ingene baza barabihanahana bagiye barabihanahana mu kubungabunga ibijyanye n'akahise k'imiryango yabo rero abo barabifise hanyuma hariho n'abandi bantu muri Amerika muri minsi iheze baragerageje kujya kurondera kandi imizi aho baje bava bajya birabure bo muri Amerika barondera iyo baje bava iyo baje baturuka baraza muri Afrika baragira harimo n'abakina amasinema harimo barimo bitwa ba Samuel Jackson Meng n'abandi baje ba n'abandi n'umunsi barashabanganye no kuvuga ko hariho nabantu bakoze bari muri kirya gihugu cha Liberia cyangwa za Sierra Leone baje benshi turabizi ko ari abantu baje bataha kandi bava iyo bari muri Amerika bakurikije ngira nk'iyo bo baje bava no kuvuga ivyo osi kibazo kirekire aho byabaye bariho abantu babandanye bavyandika ko abantu babandanye bagira babitoza ko kandi bakeneye nuko bishugwa barafise ibibazo babaza rero bikeneye inyishu nibaza ko uwo muntu abadije kibazo nuko menye yuko abantu bazoba baserukirwa n'abandi hanyuma abo izo nani zo shikiriza ivyo bibazo byaramaze no kubivuga gushika ubu bariko baratohoza babandanya batohoza hambazo kwisunga kandi ni byanditswe biri Buraya biri muri Amerika biri muri Aziya hanyuma bizomenyekana hari amakaminuza menshi Buraya abyigisha ko abitohoza ko nibaza ko bazomenya icyo bakora gusa ico no mubarira nuko tukuvuga ngo ni indishyi y'akabara ngo umuntu wese bazomushira amahera mu ntoke mugabo bashobora gukora igikorwa cyiza kizotuma ari ishure abantu bashobora batariha cyangwa ibitaro abantu bashobora kwivurizamo bashyigikiwe cyangwa bagaha uburyo leta zaho zikazobagirira neza ibyo urumva ko bizogenda
murakoze. Dufise ku murongo Emmanuel watwumva?
Ndabumva cyane ndi hano Kampala Uganda.
Ufise ikibazo bazaye cyumviro ubishikirize?
Mfite cyumviro cyuko yese ntare numva ngiye batari ngombwa ahubwo numva icyakorwa nuko Afrika bikeneye Afrika itekanye iteye imbere ikeneye Afrika ifite demokarasi ba demokarasi based on African values igendeye ku mito kama ya Afrika hanyuma Afrika nimara gutera imbere bari abantu bagiye bajyanwa hanze gukora imirimo y'ubucakara bazagaruka baze bateze imbere cyangwa se tukagira uburyo twagira urunani ruhuza bari baba mu bihugu bya Amerika n'ahandi n'abo muri Afrika n'abandi ba diaspora baba hanze ya Afrika uburyo bateze imbere Afrika imaze kuba nziza igatekana igatera imbere ifite demokarasi bagaruka kandi byaba byiza kuruta uko bahinyishyu bakaziha bamwe ariko abandi batabyungukiyemo. Murakoze
ndabashimiye yari Emmanuel. Nashaka mbaze Ildefonse Lumumba iki cyimvyo cha Emmanuel aravuze ko byose ntare ngosi ngombwa ngo igikenewe nuko Afrika yufata imigambi myiza yo kwiteza imbere no gushimangira demokarasi ngo yamara habaye urundani hagati y'abirabure abanyafrika n'abirabure bagizwe bacakara bamutse ko ngo bishobora gufasha mu iterambere ya bose ico cyumvire mu kivuga ko iki
cyumviro ni cyiza ariko kirafite ibibazo byo gushirwa mu ngiro nibagiye yuko no kuriha indishyi y'akababaro kabagize uruhara mu bucakara mu bihugu bya Afrika n'ababaye abacakara byoba nacyo si icyumviro kibi ni icyumviro cyiza aho baba bemeye ko batakoze neza bakoze ibintu nk'uko Pierre Claver yavuze crime contre l'humanité
icyaha cy'agahomera bunwa
ariko icyaha cy'agahomera munwa urakoze ariko ibyo byo kuvuga ngo Afrika n'ababaye abacakara ngo bagiye hamwe ngo gutera imbere kwa Afrika rero bifise ibintu byinshi ibibazo byinshi kuko iterambere rya bariya ry'abanyafrika bisigura ko hari icyo ibyo bihugu biteye imbere bitakaza kandi bidashaka kubitakaza aho niho hari ikibazo kandi rero ibyo bihugu bikomeye biteye imbere bifise ingufu gusumbya Afrika bifise ingufu nyinshi rimwe na rimwe baranakoresha n'ingufu kugira ngo hariho umwanditsi yanditse ngo
ukuntu isi yubatse mu by'ubutunzi ngo ushaka kubihindura ngo banye n'ubutunzi bazokoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo ibintu bigume uko bimeze ariko rero abarundi bavuga ngo ntabwira budaca turabona hariho agatu k'ibihugu bimwe bimwe bya Afrika biko birashaka kwigaranzura ibihugu bitunze mu buryo bw'ubutunzi gusa icyo nohereza ko ibihugu bitunze birafise inyungu yo kuraba ukuntu byohindura uburyo isi imeze mu buryo bw'ubutunzi bagahindura amategeko bagahindura imikorere kugira ngo bariya batere imbere n'abandi batere imbere nibaza ko ariho byogenda neza no kuri bo kuko ubu abanyafrika bafise amahitamo menshi abanyamerika batabahaye ibi baragenda bakabikura mu Bushinwa bakabikura mu Burusiya muri Turkiye rero ubu nibaza ko n'abanyaburayi ibyo bihugu biteye imbere bikwiye guhindura uburyo byahora byifata imikorere hagati yabo na Afurika.
Nakoze ndashaka mbaze Pierre Clavence ngiyumva ubu Hollande niba ntihenze nicyo gihugu kimaze gusaba imbabazi ku ruhara cyagize mu gucuruza abanyafrika bagizwe abacakara kikaba cyasabye izo mbabazi mu mwaka uheze kiratangaza na amafaranga agera ku miliyoni 200 yashyizwe mu kigega cyo kugerageza gutorera inyishu inkurikizi zabo bakozwe ko n'ubwo bucuruzi yamara leta y'u France ivuga ko atacira bivuga ko n'amareta yo muri Portugal, Espagne kandi ibihugu biri mu byagize uruhara rukomeye cyane nka Portugal na Espagne mu byereke bucuruzi bw'abanyafrika bagizwe abacakara yamara twako turavuga nk'amashyirahamwe hariho amashyirahamwe n'izindi nzego ku giti cyazo zagerageje kubona ko ibyakozwe kandi zabikuye mu inyungu cyari icyaha gikomeye kandi cyagize ingaruka zikomeye ku bamutse kuri wabo bagizwe abacakara hari nk'ama university akomeye ngaha muri Amerika amaze kugerageza gutorera inyishu twako turavuga indishyi y'akababaro n'ahatari amafaranga bafashe nk'abamutse ku bagizwe abacakara bakabaha amabourse ku buntu hari n'intara zimwe zimwe amareta ngaha muri Amerika nka California bamaze ariko barashiraho itegeko ryo tanga iyo ndishyi y'akababaro kuba Ubuholandi aribwo bumaze kufata iyo ya mbere ibindi bikinanata mubibona gute
ibyo nabikurikiranye na Frenyene ubwo ni kuvuga ko Hollande mu gihugu ibyo kubahiriza agatsina ka zina muntu barateye imbere cyane hanyuma n'igihugu kifashe neza rwose mu by'ubutunzi ubu abantu baho baroroshye ni kuvuga rero ko kuri bo uno munsi kumva yuko hariho icyo bokora kugira banke bagaye icyo bari barakoze cyaguzwe n'abandi no gukura icyeyi ku gihugu cyabo ko atungishijwe n'ibikorwa bimwe bimwe bibi bijyanye n'ingenio y'ubutaka hariho n'amashyirahamwe yabo amwamwe uraje imyenda bakora n'ibyo bubahiriza bijyanye n'umutekano ku kazi cyangwa kubahiriza agati y'akazi n'umuntu mu mashyirahamwe yabo yose aho bakorera ibyo n'ibintu bakiri imbere cyane kuko barazi ko ari ibintu mu bikorwa bashobora kuba bariko barakora hariho ibishobora konona no guhungabanya ubuzima bw'abandi mbere n'ibidukikije hariho nk'icuzi wewe bavuga ESG ibijyanye n'ibidukikije ibijyanye n'imibano n'ibijyanye n'intwaro mbere mu byo bakora byose ibyo uwo munsi no mu ishyirahamwe rikomeye mu by'ubutunzi OCDE barabivuga kandi ibintu bizotegerezwa ku bihugu byose bizobijyamo bizokurira ikibazo rero cy'ubufaransa cyangwa Portugal cyangwa Ubutaliyano cyangwa dufate Espagne ubutunzi bwabo ntibyifashe neza hariho ibibazo mu bihugu byabo bifatiye ku bisumbasumbane bidasanzwe mu byerekeye
nyene abantu babayeho hama n'ibindi nyene buriho n'ibiduga cyane hanyuma bavuga bati nubundi turafise abirabuye bazingaha ariho nababita ingorane ngabo kandi si ingorane kuko abo birabure benshi bakora ubuzi badahemberwa nk'uko bavuze guhembwa mugabo bagatuma ibihugu bya muri aho hantu amashyirahamwe yabo n'amahinguro yabo atera imbere rero nabo nyine uwo munsi niho batarabyemera bagitse babyemera ubufaransa mfati ku rundi rugero ubufaransa bwaremanze nk'ibintu byabaye mu gihugu kibanye ngaha ko harimwo ugushaka guke igihugu cyagize ni ukuvuga ngo ni effort cyangwa ni intambwe abantu bari kubaziza kugira ni kwemera gusubira kwandika kahise kabo bakemanga ko ariho ibyaroyemwo bitari kujyamwo kuko byaciye mu nzira itariyo hanyuma bakavuga bati kugira ngo amarunganwa ruzokurikira n'izindi zizokurikirana ibi bintu bizofutike kugira ngo ntibizosubire kuba na rimwe hama kandi ibyo guheraheza ni ibyo iyo mubona nko mu France hariho ibyo bintu by'abantu banka abandi bazisangira uko nk'abirabure nuko ibyo bintu byinjiye mu mibereho yabo yuko ari abantu bari munsi batagira agaciro kugira gukoreshwa ibintu icyo gituma umwana ashobora gukura muri Amerika yibaza ko umwirabura ariho ibintu adakwize cyane ko hariho ibintu adabikuriwe ata burenganzira bufite kuko hariho ingene byubatse ibyo rero nibyo byo gusubiramo inyuma n'ibyo bikuvuga by'iburaya byose bitarabyemanga ibyo byemanga abadagi mu
guheraheza
muri Namibia abadagi baremeye nk'akarorero yuko bakoze ihunyabwoko ry'abaherere ni ukuvuga barabarembera barakora ibikorwa barariha amahera barabyemanga barabye kugira ngo ntibizosubire kuba ko mu mico yabo y'abadagi abana babo abuzukuru n'abuzukuru n'abazukuru bazikurikirana bitazosubira kubaho
kubintu
byemewe n'amaleta.
Mu kurangiza hasigaye akanya gatoyi nashaka mbaze Ildefonse Lumumba kuva mu kinjana cya 15 gushika mu mpera z'ikinjana cya 19 biravugwa ko abanyafrika bagera ku miliyoni 12 n'igice batwa ku nguvu ku mugabane w'Uburaya na Amerika n'abantu benshi cyane kubabarutse ko gushika ubu nk'abatari bazi ibitigiri bigeriyo umuntu arabye ibyo ari n'abandi benshi kumbe bangana nabo naho bataba bangana n'aba baheze mu nzira nikibazo nkuko Pierre Claver akabivuga kibabaje cyane ingaruka zacu z'ubwo buremere bw'ububabare bicibonekeza muri make muranyuva mu munota umwe gusa mwovuga abagizwe abo bacakara abanyafrika ko hagati kinjana cya 15 n'iki 19 bagera ku miliyoni 12 n'igice ni gitigiri kinini cyane kandi ububabare bucibonekeza ubu mu munota umwe gusa mu isegonda 30
ububabare ni bwinshi ariho ni bitaboneka ariko bibonekera mu tuntu duto duto notamment nka mouvement ya black power
murakoze umwanya urarangiye ndashimiye abatumire Pierre Cavensengi yumva hamwe na Ildefonse Lumumba akurikirana ivyerekeye politike twako turavuga ku kibazo c'abanyafrika bagizwe abacakara ku mugabane wa Buraya na Amerika hakaba hari icimbura cyo gushiraho sentare yogerageza gukurikirana ico kibazo sentare mpuza makungu ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo bashikiza n'ibyumviro nabo batumire banje ndabifurije rero mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika kubandanya mutukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kurindira ibiganiro biri imbere mugire mwese ibihe byiza.